mukomeze kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Kwa tumaze iminsi 30 twisonzesha akaba ari iminsi 30 y'ukwihereza Imana cyane, hanyuma Imana ikaba yaraduhaye rero umunsi mukuru wo kunezerwa kugira dusangire n'inshuti n'abagenzi.
Ubu ni Abdusalam Ntahiraza wari uhagarariye umuryango w'abayisilamu mu Burundi COMIVU mu gihe cyo gusoza igisibo gitagatifu cy'abayisilamu.
Mu gihe nk'iki turasabwa gukomeza guharanira imikoranire myiza n'ubwuzuzanye hagati yacu. Ibyo byose bituganisha gushimangira ukwizerana n'umutekano birambye.
Wowe ni Sheikh Salim Hayitimana, ni umufti w'u Rwanda mu isengesho ryo gusoza igisibo cya Ramazan. Izi nkuru turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya, nimvumve ku maradiyo yanyu turabararitse. Amakuru tuyahereye mu Burundi, abayisilamu bo mu Burundi bifatanije n'abahandi hose ku isi mu guhimbaza isozwa ry'ukwezi gutagatifu kwa Ramazani. Uyu munsi ugeze hinubirwa ko hari inyigisho zimwe na zimwe zihamagarira abantu kujya mu bikorwa by'iterabwoba. Cyakora umuryango w'abayisilamu wemeza ko wafashe ingamba zose kugira ngo ntihazagire abantu bazatwarwa muri bene ibyo bikorwa. Inkuru irambuye muregezwaho na mugenzi wacu uri Bujumbura, Eroge Wirikaneza.
Allahu akbar, sami'a Allahu liman hamidahu.
Turimizwa na nyakabiga hagati mu gisagara cha Bujumbura, hasanzwe hari cyicaro gikuru cy'umuryango w'abayisilamu mu Burundi COMIVU. Wararongoye igisabisho cyo gusozera ukwezi kweranda kuri Ramazani mu bayisilamu, yibukije ibintu bitari bike bo kwirinda canke bo bavanura navyo kugira ntibazokwicuze ku munsi w'iherezo. Muri byo harimo inzigo, ishari, urwanko n'ibindi bibi byibonekeza mu buzima bw'abantu bwa misi yose mu kibano. Abdusalam Ntahiraja yahagarariye umuryango wa COMIVU muri icyo kibanza yatubwiye insiguro y'uwo munsi mukuru uzwi ku izina rya Eid al-Fitri.
Nuko twari tumaze iminsi 30 twisonzesha akaba ari iminsi 30 y'ukwihereza Imana cyane, hanyuma Imana ikaba yaraduhaye rero umunsi mukuru wo kunezerwa kugira dusangire n'inshuti n'abagenzi kuri uno munsi, na kandi bakadusaba yuko kuri uno munsi mukuru ingeso batwigishije, ingeso nziza twaba twarakuye muri iyo minsi 30 yuko twozibandanya tukazushikira ukundi kwezi kwa Ramazan tugifite za ngeso nziza. Uno munsi rero akaba ari umunsi wo gusangira n'abantu bose, abayisilamu n'abatabayisilamu, abishoboye n'abatishoboye, kugira tunezererwe hamwe twese.
Ntahiraja yanagize icyo asabye abarundi bose kubw'iterambere ry'igihugu ahereye ku bari mu idini rya Isilamu.
Nuko abayisilamu twobamenyesha, twobasaba yuko inyigisho bahawe mu kwezi ku kwisonzesha yuko bozifata nka nkama bakazikurikiza. Ntibahe umuntu abatandukanya umwanya wa bose, baje hamwe bakorera ibikorwa hamwe, bashigikire ibikorwa bya leta, baje hamwe, urumva ntihagire utandukanye n'ubundi. Abarundi bose nuko twobabwira yuko abayisilamu na barundi n'abatari abayisilamu na barundi nuko abantu twukundana twese turasangiye iki gihugu, nuko twokibungabunga tukagiha amahoro akwiye kugira tubashe ibikorwa by'iterambere.
Uku kwezi kweranda kuri Ramazani ku bayisilamu kurangiye mu gihe hanugwanugwa ko hari bamwe mu rwaruka bashobora guhendwa bakajyanwa mu bikorwa by'iterabwoba. Mbere hari n'umwe mu bashehe afungiwe mu iyoho rikuru rya Mpimba ku mugwa mukuru Bujumbura yikekwa ku icyo cyaha, yafashwe mu gihe cy'amafungo. Umuryango w'abayisilamu mu Burundi uvuga ko amaze gufata ingingo zihagije kugira ngo abatwara abantu muri bene ibyo bikorwa by'iterabwoba ntibaronke aho bamenera.
Ibintu by'iterabwoba mu idini rya Isilamu biciye ku muryango w'abayisilamu mu Burundi nuko turiko turabigwanya twivuye inyuma. Nuko mu misigiti yose abahasengesha bose ubu twababwiye yuko boza baraduma ku rutoki abo bantu bariko barashaka kwinjiza ibikorwa by'iterabwoba muri iki gihugu cy'iwacu. Nta kibanza bifise mu bw'Isilamu, na cyane cyane ngaha mu gihugu cy'iwacu ibyo bikorwa ntacu bifashe idini, nta kamaro bifitiye idini, nta nyigisho n'imwe ijyanye n'ibikorwa by'iterabwoba. iterabwoba mu idini rya Islam. Ababikora barashobora kwiyitirira aba Islam, ariko mu gitabo cy'Iranda nta mu Islam arekuriwe kuja mu bikorwa by'iterabwoba. Abo biyitirira aba Islam barashobora kuba ari aba Islam, ariko twebwe ntitubemera abantu nkabo baje muri ibyo bikorwa, nuko babagiye gusinzikariza agateka kazi na muntu. Niyo mu Islam wishe uwundi muntu ataca umuhora, nuko ubuvuye mu idini.
Mu Burundi abayisilamu ni bice 15% nkuko ibitigiri bya Komibo bizerekana, bakaba bakwiragiye mu ntara zose 18 zigize igihugu. Ibirori nyamukuru byo kuri uyu w'Imana byabereye mu ntara ya Ngozi ivukamo President Nkurunziza. Umukuru w'igihugu ku rubuga rwe rwa Twitter yakeje abayisilamu n'abayisilamu kazi kuri uyu munsi mukuru wabo, agira akasaba Imana guhezagira u Burundi. Eroje burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje, urakoze kuri iyi nkuru. Turacyavuga rero kuri iyi nkuru yerekeye umunsi wa Eid al-Fitr dukomereze mu Rwanda. Uyu munsi wo gusoza igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramazani, mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim yavuze ko yishimira ko umwuka mwiza wongeye kugaruka mu muryango w'abayisilamu. Inkuru irambuye twayiteguriwe na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Asumta Kabuye.
Mu isengesho risoza igisibo cya Ramadhani, mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu yongeye gusaba abayisilamu kunga ubumwe no gukomeza isengesho nubwo basoje igisibo. Uyu muyobozi yishimiye ko kuri iyi nshuro y'ukwezi kwa Ramadhani banejejwe no kuba baragaruye ubumwe hagati y'abagenzi babo b'abashite ndetse n'abanswarara batajyaga bacana uwaka. Abashite bakunze kugaragaza ko bagenzi babo b'abasuni ari nabo benshi mu Rwanda, ndetse barimo n'abayobozi bakuru b'idini ya kiyisilamu mu Rwanda babafata nk'abahakanyi. Mufti w'u Rwanda Hitimana avuga ko ubu bari mu nzira nziza y'ubworoherane.
Allahu Akbar. Mu gihe nk'iki turasabwa gukomeza guharanira imikoranire myiza n'ubwuzuzanye hagati yacu. Ibyo byose bituganisha gushimangira ukwizerana n'umutekano birambye. Ibi bishimangirwa n'inama y'ihuriro ry'abayisilamu iheruka kuba tariki ya 18 Kamena 2017, aho ingeri zose z'abayisilamu zari zatumwe muri iyo nama hagamijwe kureba icyateza abayisilamu imbere. Tubamenyeshe ko abavandimwe bacu babarizwa muri Shia na Answarullah bari mu bashyitsi b'imena twari dufite kuri uwo munsi. Ibyo bikaba bishimangira intambwe y'ubwubahane no gutahiriza umugozi umwe bisanzwe biranga abayisilamu mu Rwanda.
Umuyobozi w'abayisilamu mu Rwanda yavuze ko umuco wo gufasha ukwiye gukomeza kuranga abayisilamu no mu gihe bashoje igisibo. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeje ko imfashanyo zisa n'izagabanutse nyuma y'aho umuryango w'abayisilamu mu Rwanda usabiye abagiraga uruhare mu gufasha abayisilamu bose kujya babanza kunyura mu muryango.
Ubu ko bareba bose bari hagungana nanjye urutoke imyaka 101 none
babashije gufunga ku myaka 101
barambugije ahubwo byarananiye ndafunga ngarangiza ejo zatangira gufungira iminsi itandatu.
Ubu wabiteguye gute rero uyu munsi?
Yabiteguye nkese ko ntafite ubushobozi bundi ndaho gusa.
Abasilamu mukunze gufashanya, nta muntu wagufashije kugira ngo nawe wihe?
Ntawe. Ntawe. Nta kazi mfite, nta mushahara mfite, nta mfashanyo mfite.
Mufti Hitimana Salimu yemeza ko batigeze bahagarika imfashanyo, ahubwo bashyize ibintu ku murongo.
Kuvuga ngo twarahagaritse ntabwo twigeze duhagarika, ahubwo twahaye ibintu ku murongo, kuko abubahirije wa murongo twemeranyije no kandi twese n'iyo miryango yafatanye bikorwa, kuko dufite aho duhurira, dufite ihuriro. Abashoboye kubahiriza uwo murongo twese twemeranyijeho bo ibikorwa byabo byarakozwe, ndetse n'ikimenyimenyi twabahaye imibare mu gihe mu minsi iri ishize ntabwo ashobora no kuba wakora imibare, ko buri wese yabikoraga ku giti cye akabikorera hirya hari yawe yafashije. Nta buryo buhari abantu bashobora kuba bamenya ibyakozwe. Ubu ngubu twashoboye gutanga mu minsi turabura cya turabara miliyoni 120 twafashije mu gikorwa cyo gufasha bagenzi bacu muri ukwezi kwa Ramadhani.
Umuyobozi w'abayisilamu mu Rwanda yavuze ko muri iki bihe abayisilamu mu Rwanda bishimira ko bageze ku kigero cya 90% batera imbere bafite ubumwe, ituze, nubwo yemeza ko bitaraba 100%. Ibi mufite abivuze mu gihe umwaka ushize humvikanye abayisilamu barenga 40 biganjemo urubyiruko bakurikiranyweho mu nkiko ibyaha byiganjemo iby'iterabwoba. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
ndagushimiye asumuta kuri iyi nkuru tuve mu Rwanda dusubire mu Burundi aharaye hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'imikino Olympique ibirori byabereye igitega habaye imikino itandukanye umupira amaguru y'amaboko gusiganwa ku birometero bitandukanye judo na karate umunyamakuru wacu Fidèle d'Antoine Nsabimana yarahari adutegurira inkuru ikurikira
Mungira za samirana mgea hariko ala hii mbazwa umusi muza makungu wali unino olympic kukioga tumupira wa mawoko hakati mwisagara chagitega mbiro vizagu hii mbaza uomusi mkuru zaibia garikiwe nu mkuru iteka wa komite higi ugu yingino za olympic Burundi Evariste Ndayishimi vizyo virori vizyaranzu ningino zitandu kanye mupira wa maguru ingino za mawoko gutera nibifusi hamono gusiganwa kubiro metero vitanu nibiro metero vitatu lidi ansekera mkuru wa komite higi ugu yingino za olympic Burundi yavuzi mhamvu zo musi muza makungu
itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu iyo tariki niyo komite international olympique yatoye kugira dushobore kwigina sport kuvuga yuko ikora abakiri bato abakuze musi aho abantu twese baba sportif twerekana akamaro ka sport inkino izo kunonora imitsi gusa zirafasha gutanga inyigisho nziza ubicishije muri sport amagara y'abantu murazi ko twese dukeneye ko indwara zituva ko iyo umuntu agira sport rero arafite akarusho ahantu kuvuga ko mu bihugu byose ariho twerekana sport mu gihugu cyacu ikimaze
Lydia Sekera yaboneye akaryo ko guhamagarira abakenyezi kwijukira sport
sport si y'abagabo gusa n'abakenyezi barakeneye kuyikora cyane cyane ku magara yabo mwabonye ko ariho bagira karate none kwari habahora baduhengera tuvuye ku butike cyane tuvuye kuvoma bakaduhengera ahantu atabona bagashaka kudufata ku nguvu mwe bajya mwabonye bagira karate ari uzo bafata ku nguvu bakenyezi mwese muri nga tugira sport
Evariste Ndayishimiye umukuru w'iteka wa komite y'igihugu y'inkino za olympique mu Burundi akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi yagarutse ku kamaro k'inkino
ndavye icivugo cy'uno munsi igihe twari ko tuva mu ntambara mu 2004 mu 2005 twaratunganije inkino duhuza abahora bagwa abari mu ishyamba n'abari mu gisirikare cy'igihugu ndetse n'abandi basivire bose ribagiza cyane ratuma dusubira kunywana amahoro araboneka murumva yuko inkino zirazana amahoro ubudakunda inkino n'amahoro ntayabafise ariyo twese dufise amahoro
ibyo birori byabereye munsi y'igiti kiri mu gisagara cya Gitega bivugwa ko kiri hagati nk'inkingi y'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aravuga insiguro yo guhera umunsi mukuru munsi y'icyo giti
aha hari n'abatari bazi kirya giti ko kiri hagati mu Burundi ndabye kirya giti ngene kingana urashobora gusanga imizi imaze gushika mu ntara zose z'u Burundi birumvikana yuko ufise akaranga keshi mu bijanye n'imico nico gituma ingoma zavukiye ngaha igitega abakinyi baninde bavukiye ngaha igitega
Deviriano Ndikuriyo umukuru w'inama nkenguzamateka yaronkeye akaryo ko kuvuga imigambi ya leta y'u Burundi ku bijanye n'inkino
ikindi ciza nuko hari umugambi wo gutwara inkino mu makomine yose turafize ingorane kubera abanyagihugu barabura aho bateramira bagacatera makunzoga bagaca bajegera
abari baje guhimbaza umunsi mukuru vyabonetse ko banejerejwe kurusha n'urukino ko guterana ibifunsi karate abakinyi bari mu mugwi serukira gihugu wa karate berekanye ubuhinga bwatumye batahukana ikibanza cya gatatu ku mugabane wa Afrika mu higanwa riherutse kubera mu gihugu cya Cameroon aho ni mu gihe yari inshuro ya mbere abakinyi b'u Burundi baserutse muri ayo mahigano ibirori byarangijwe n'intambo ndangakaranga zitandukanye gisagara cya Gitega Fidèle d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fidèle urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi noneho ni ikiganiro ntorere kazozo
Amakuru makuru mina ndeguri mu maki kudakoma
Yo imitsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
Nkorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Nkorere Kazoza
Nkorere Kazoza
Jerome Nyonzima ndabaye ikaze mu kino kiyago cha politiki Nkorere Kazoza mikundira gisamira na kwijwi rya Amerika no musi twatugiye kugaruka ku biganiro bihuza Abarundi hanze y'igihugu tukaba dushimikira ku vyumviro vyo gwaruka gwa hano mu gisagara ca Bujumbura reka mbere muri kano kanya mijambo Jean Paul nico ndigiriye aganize runo gwaruka
turi muri commune nahangwa aho turi kumwe na bamwe mu gwaruka bari mu migambwe n'abatari mu migambwe bava mu mazone ya Ngagara na Kamenge muri kino gice rero tugira tuyage na runo gwaruka mu Burundi no munsi ariko ravugwa ikibazo cy'ibiganiro ibiganiro vya Arusha bihuza abanyepolitiki murabona ko akarere kashize umuhuza Benjamin Mkapa ngo afashe abarundi kumvikana bwa wari impari mu banyepolitiki bamwe bati aba barajamwo ati ni bajamwo kubwa ubona nkugwaruka usaba iki ubona byogenda gute
mu biganiro habaho abatumvikana ni haba habumvikana mwisanzwe yo habaye kutumvikana hicaraho bose mu bwa abantu batumvikana sasa iyo habaye ngo ati ngo baje bagize ibi ngo niboja mu biganiro je cyo nosaba nuko twese twoja mu biganiro abakwise abashatse guhirika ubutegetsi bakaja mu biganiro bakemera bakaja mu biganiro na leta y'u Burundi kemera kaja mu biganiro ko bo baravuga yuko batokukira n'abantu bashatse kubahirika mwisanzwe bareke kumuhaza umutima bemere baje mu biganiro kugira tugire iki tube mu mahoro kuko hatabaye ibiganiro nta mahoro kuko nabonye ne igihe hava bava mu ishyamba harabayeho kwicara ku ntebe hari ibiganiro maze baratorera umuti ibintu bigenda ku murongo nuko biri
ubutegetsi bwabo buravuga buti ko bari gusasira indavi kibi ati none bagiye mu biganiro no munsi ejo naho mu 2020 ari abazokubita kudeta baje mu biganiro 2025 baje mu biganiro abavuga kubabwira gutya
mu bisanzwe ibiganiro zokwamaho kuko ijya hari ahabera ibiganiro hari intebe ziriyo zijya zagenewe ibiganiro nyine
kuba zirindiriye abantu
zijya zuma zirindiriye abantu nyine badishyire ko ibiganiro ubundi ibiganiro zokwama byabayeho no mu demini veni gushika no mu demini senkande
yego abavuga yuko ko wari gusasira indava kudahana naho
nibyo ku bantu bahishatse guhirika ubutegetsi bobo icyo bashira ku icyo bashatse ku icyo bashatse gushikako mu isanzwe bashatse ku icyo bashatse gushikako nticabaye okay ko kitabaye rero nuko rero bace babona ko bace babone ko kwicaha hama baje nawo bari ku butegetsi bace babona ko baje babona ko kwicaha cyase cyo cyare kugira gihere nuko bo kwicarana bagashira umuti hamwe ugiye akavuga ati je mpamvu nagira ngiriki niki na hama mugabishira ngaho hama mukabona inzira bifata gira
nawo bagira bayigire baravuga igituma bagira bayigire
eh bakavuga
bashira ngo bubukagira icyo bushikirije
eh hama
ubwanyu urashobora kuboneka
umuti ukacuboneka
we nkugaruka rero musaba ibiganiro birimo bose muri make
bose
ikibazo cy'ibiganiro kimwe impari ku bwanyu musaba iki mbona byogenda gute
nimba nakure yitwa niyo ngabire Gerard ya Serukiri zindi mbona yakore muri zone ya Ngagara jewe nkuko aba turi kumwe babivuze nagomba ndabibutse yuko ata kwisinzima hari umuntu yakira umuntu yagirizwa icaha sinamatatse navuze ko ari icaha nico gituma amategeko yatowe rero kandi twa haba demokarasi kugira dukure impunity kudahana no kuvuga bategerezwa guhanwa yarusha nizo biganiro bahamagara rero bishatse bikaza nka mu Burundi twese tukabyumva kabishya mu mikro abashaka kwicara bakicara abana nabo kabyasita hanze ya tercha nk'inzu babazo barimwo ubwo abagirizwa guhirika ubutegetsi abo onye turetse nubu onye nta na rimwe twipfuza yuko bopfa bahamagawe mu biganire niba banze bahanwe canke basaba ikigongwe abajeje ugitanga ari se barundi arabarundi nta yandi majambo twenza gahonye
umwe baravuga ati nibajemo ati nibo bafitaniye amatati na leta ati nico cyotuma igihugu kiva mu ngorane kirimo wewe kubera kuvuga kuti batojamo inkurikizi zyogira bagiyemo ni nyabaki
mugiye babone ko barenganijwe bare kwitura inzego nkuza makunja nke national kandi ntako batakoze baragiye muri ntuze constitutionnel barabwirwa neza baraja muri he hanze hose byose barabakura ku nzira nta kuntu rero cyakoresha ingufu ingufu ntizikora nibareke amatora cyanke ubutungane ukore nikore zari kugenda ubure ko yakoresha ingufu ingufu zirahanwa kandi zitezwe gutuzwa ku isi yose
none ku bwanyu ibiganiro muti vyojamo banje
twipfuza yuko vyojamwo abanye politike bose mugabo batagirizwa gukubita kudeta
iki cyumviro muruva yuko mu mbonera ko yasendereze wowe ati ko bari kudahana niko vyumva wowe
jewe vraiment sinzi ngene ukivuga mwisanzwe ukukunta agisiguye ni formation ni babahaye niko biri niko ategezwa kuvuga bose niko ategezwa kuvuga kandi na utobaza uyu uwunda kubwira uko nyene barabihonze niko biri byarabinjiye cyo cyo nubona zijya ntebe ziganiro zicara ko abantu badahuza badasangiye bo umwe abone icyako kindi wundi akabona icyako iki wundi akabona icyayiki cyo gituma rezi ya ntebe zicere ko abantu badahuza zicara ko abantu badahuza hama bashire umwe wese akavuga ati je nabigize kubera iki wundi nawe kubera iki wabigize hama hama hazo hari umuhuza hama aca bitoreye inyishu
Ashira ndabona muri gema ariko rasaba mikro cyo kibaze ruva ko ari ukutabona kumwe baba mugwaruka muriko muravuga muti ivyo bigara nibijemo bose mbere nawo bashatse guhiga ubutegetsi bajemo mbwa murumva yuko yabavuga bati ko ari kudasasira indava ukudahana ikibi atabo kirazira ko bajamo none izi mpari nizo ziri no mu banye politike bwa tuzisaza no mugwaruka muri mwebwe ubona byogenda gute ibi
je nibaza yuko yaba arabahiritse ubutegetsi n'abanye politike bandi twese turabarundi kandi twese dukeneye kubana mu mahoro n'umutekano nibaza yuko boraba abagira ikosa bagahanwa basavye imbabazi bakabareka hanyuma bakajya mu biganiro bumva bahuye banywana
mugabo mwe muravuga muti abashaka guhika ubutegetsi bahanwe
abagira ikosa bahanwe
abagira ikosa mugabo batagira ikosa baje mu biganiro
batagira ikosa baje mu biganiro
ababige baravuga bati niro nivyo mugabo nikibuza yuko abagirwa ikosta bahanwa n'amategeko
turavye ibi bintu bihururike mu Burundi ivyo bantu bari ko baravuga ngo ati ngo ashobore guhana abantu baravye batangiye mu mizi urumva kuva na kera ho nyene no mugambwe uri ku butegetsi nigiye waza ku butegetsi ufata ubutegetsi hari amakosa bagira urumva ntibafashe ngo ati ngo nawe ngo ati ngo wabe ngo ati ngo bashobore ngo guhanwa ngo ibi byahabo barakoze barashoboye kubazana babicarika ku ntebe bashobora kugira ngo ati barabe ingorane igituma ingorane u Burundi bubayemo n'ico gihe je sino kwiyumvira nga anya hanini guhana nkeneye ko ibiganiro byojamwe bose kubera na hajya anya kugira bashike ku butegetsi habaye ibiganiro kandi hari wana makosa bagagerageza kugira ikigongo cy'agateganyo nkuko byari bisanzwe
cyane niyo ngere cyane ngo nabwire yuko abo bajene turi kumwe ngaha anye ndabibutse neza bareke kwitiranya ibintu n'ibindi kuva mu mirongo nibutse neza cyane 88 61 93 no kuvuga aho hose bagumye baniga demokrasi bagiye mu ishyamba mu 93 bahejeje kugandagura incungu ya demokrasi bacha bavuga ati none demokrasi tuyihebe tuje turagenda kugira ngo tuyihabure ize neza yaraje rero ni yari amatora twaratunganije 2005 2010 na 2015 ubu rero abandi ntibaheze rero bacye babyukira na bukire bw'ikwera babona yuko demokrasi igomba itsimbatare bacha bararabije bokoresha bacha bacha kuri babande bamema yuzuye barondera iby'iwabo batarondera iby'ineza y'igihugu bacha barondera ukuntu bosubira gukubita kudeta ariyo barondera intwaro amagaburanyama izo rero nirasho kwiyumvira ngo aya makosa yabaye Demir Kenze kwa asana aya tanguye no nani tuwa changi kan turben gome oya aya makosa ya Demir Kenze na makosa dasanzwe yugomba gusubiza demokrasi inyuma no nani tuwa ubu rero kugira biho neza nibitangure bahanwe canke bafukame basaye kigongwe ukutamenya kubaho kandi kugwa kibabaje no kugwa ntuvyuke ataraho turasavye abahuza nabazungu bose babafasha bose babanze bakire ikintu cuko bumvesha yuko bosaba ikigongwe canke bemere bahanwe dusaba rero yuko muri make ko genda abatagirizwa kudeta havuma hagenda bajya batere din fason message ya WhatsApp abo rero basoke ibupapuro rubafata basohotse niba barondera inzira inyaruka yo gufukama imbere y'abarundi n'abarundi kazi
urashikiye ibiganiro bishobora kujya mu bandi banye politike bose
yesavuyemo abakoze ivyaha
cyewe muri make ngageje kuvuga muri make cyo noterera kugwaruka isaba ko hoba ibiganiro bizatosuma bisubi izingwane turimo bice zica zihera n'umunya tutumva ngo habuze igitoro ngo kwakura ibiganiro nimba ibyo biganiro bihuje naka na naka izingwane turimo zica zihera ubya vuga ngo karahara muganda ntibacura hagenda arimo icyambere na mbere abatafise batavuga rumwe kuko ntogenda guharira abavuga rumwe hama hagenda abo bantu batarima cyabize ingora
jewe ni rya jambo nyine ngaruka ko icyo tusaba gusa nuko huboneka icyicaro cyabagirwa nibi n'abagirwa nibi bakicarana bagatorera umuti icyo nico mbona cyokorwa ubwa mbere kuko ibi byaba kudeta bitaragera agenda ziyuko ntivyari igeze kuri amadugara geze nka ubukene ibiki ibintu byugaye ntivyari bigeze ndibaza ibitoro birugagwa amadevize ubukene mu gihugu icyo dusaba rero ibice kuri ya ntebe irabarindiriye kandi n'ibi biganiro biriko birateba vraiment banywa ikirenge bikwega vraiment twe turipfuza yuko ibiganiro byovamo ibintu byiza tukava muri ibi bintu hama uburundi ukagenda
abo ibiganiro byova mu nzira kubwanyu ari umwizero n'inyabaza
okay ibiganiro bivuye mu nzira no kuvuga twe twizera yuko ibiganiro bivuye mu nzira no kuvuga hakuvuyemo ikintu cyiza hama tukatora twaronka kuyoko abazungu bakazana bakaza ku bwinshi kugishinga imitae
umwizero ni kubiganira uno munsi
umwizero ugeza ku uno munsi byugariye hari ahantu
twe nibaza yuko twosaba yuko abanyepolitike tubatumira kwitabiganiye ibintu bizimbye bizimbira umu CNDD ibintu bizimbye bizimbira umu FNL ibitoro kibuze kibura kuri bose rero twe twotumira kugira ngo umutuboneke kuko ubu ababyeyi bararushe gwaruka rurarushe hari ubukene budasanzwe mu gihugu rero icyo twotumira abanyepolitike n'abarundi bose nuko kwitaba ibiganiro turize neza yuko bitavye ibiganiro hari kizohinduka haba atari ku ruhande rwa leta n'abari ku ruhande rwa leta bose abajejo kuja mu biganiro bose bakitaba ibiganiro
urakoze Jean Paul murakoze namwe gwaruka mwariko murashikiza ivyumviro vyanyu kuvyerekeye ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu Jerome Nyenzima ndabasezere mwebwe mwese mwariko mwumviriza ndorere kazoza ndabipfuriza kuroniko mubanyi no muvyanyu nabuta
cari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibera imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
turabashimiye rero bagenzi bacu ba Studio Ijambo baduteguriye iki kiganiro ntorere kazoza nkuko twababwiye mu kanya huyu ni umunsi wo gusoza igisibo cy'abayisilamu ukwezi gutagatifu kwa Ramazani mu Rwanda bifatanije n'abandi bayisilamu bo ku isi hamwe ndetse no mu Burundi kwizihiza uwo munsi mu Burundi bawizihije bavuga ko bishimiye cyane intambwe mu Rwanda nako mbabarire bawizihije bashimiye intambwe bamaze kugeraho mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu yavuze ko umwuka mwiza wongiye kugaruka mu muryango w'abayisilamu mu Burundi naho bakavuga ko umuryango w'abayisilamu wemeza ko wafashe ingamba zose kugira ngo ntihazagire abantu batwarwa mu bikorwa by'iterabwoba n'ucuti rero mwese mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu twongera kwifuriza abayisilamu umunsi mwiza musoze igisibo neza mwari kumwe na Eugenia Mukankusi kuri mikoro kubanga bw'ibyuma ya Justin Twait wafatanije na Fatuma Karara kubagezaho ibiganiro mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.